Bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka nikaka ryo keza kukubashikiriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Focode kubijyanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego zitandukanye z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo kwigenekerezo rya 18/0 muri uyu mwaka w'2020 hari umutama n'umusore bo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke abona bakaba bitwa Butoyi Set Gabriel be n'umutama Izayi Ndayahundwa bafashwe na bamwe mu gipolisi be n'abakozi b'iperereza aho nyene muri komine Buganda kuva bafashwe ubu haciye amezi 10 atawurasubira kubakubita ijisho. Abo rero nibo tugiye kubaganirira mu kiganiro cuno musi, ariko nk'uko kiganiro mukimenyereye mu mwanya wa mbere turabaha umwidondoro w'aba bafashwe mu gice gikurikiranaho tuje tujya kwidonidori ryanye n'ingene bafashwe mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Uwa mbere tugiye guhera ko ni Butoyi Set Gabriel. Uyu musore yavutse mu mwaka w'1990 avukira ku ibarabara rya kabiri ryo mu Gasenyi aho ni muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Ngaha muca mwumva ko Butoyi Set Gabriel yabuzwe irengero agiye gukwiza imyaka 30 y'amavuka. Tugerageje kumenya umwidondoro wiwe naho yaciye. Twumvise ko Set Gabriel Butoyi yize amashure yiwe mato mato ku ishure ritoyi ry'i Buganda, mu nyuma cabandaniriza amashure yisumbuye kuri Lycée de Love y'i Buganda nyene aho yize mu gisata cindera bigisha bita normal. Avuye ngaho yaciye aja muri kaminuza aja mu ishure ryigisha iby'ubuvuzi cyane cyane INSP aho yize igisata bita pharmacy. Set Gabriel Butoyi yabuzwe irengero akiri umusore, ntabwo yari bwubake urugo rwiwe kandi abamuzi batubwiye ko atana umwana bazi ko yoba yarasize. Tugiye ku mutama nawe, uyu mutama yitwa bamwe bamwita Izayi Ndayahundwa, hari abandi bamwita Isa Ndayahundwa, hari n'abaduhaye izina ryiwe ryitazirano bamwita Mbogo. Ariko tugiye kuraba kuri karangamuntu yiwe ho handitse ko yitwa Izayi Ndayahundwa. Iryo zina ryo rya Izayi Ndayahundwa nicyo tutaguma dukoresha muri kino kiganiro. Yesaya Ndayahundwa yari yavutse mu mwaka w'1948 nawe nyene yabangaho nyene ku barabara rya kabiri ryo mu Gasenyi muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Nta by'amashure byinshi yari yarize, batwumvise ko yari yarangije amashure mato mato akaca akora akazi kiwe cyane cyane karakazi k'umwirimizi, ariko batubwiye kandi ko hari n'urudandaza rushobora kuba rwamagendo yaza arakora hagati y'u Burundi n'igihugu cya Congo. Byasaba ko amenya amayira menshi atazwi cyangwa adacunzwe uva ngaha i Buganda ujabuka mu gihugu cya Congo. Nk'uko rero tuza kubyumva muri kino kiganiro, kino gikorwa gishobora kuba kiri mu byahavuye bimuteza ingorane ku bijyanye n'urugo rwiwe n'abana yoba yarasize. Mutama Yesaya Ndayahundwa ababanji batubwiye ko yarafise abakenyezi benshi, uwo bazi umukenyezi bazi bavuga ko bazi ko yari yamuhaye abahungu batanu, muri abo hakaba ari umwe yaheruka kwitaba Imana. Tubwiye mu bijyanye naho n'ibyumviro byabo vya politike, yaba uyu musore Set Gabriel Butoyi cyangwa uyu mutama Yesaya Ndayahundwa, ababanyi batubwiye ko bose atavya politike bari babazimwo. Butoyset Gabriel niwe twumvise ko mu gihe gito hari hakiye imyaka yari yarigeze kuba umunywanyi w'umugambwe MSD, ariko batubwiye ko inyuma ibyo bya politike byose yabivuyemo atari akijya mu bintu bya politike. Twaranarose mbere n'abantu benshi bamwanditse ko cyane cyane ku rubuga rwacu rwa Facebook igihe twari ko turamutabariza. Abamuzi bose ijambo bagaruka ko bavuga ko ari umuntu mwiza cyane, umuntu w'umunyamahoro. Benshi bumva mbere batonavyemera ko yoshobora gufatwa akabugwa irengero mu bintu bazi ko kenshi bikunda gufata abanyapolitike. Hari uwavuze ati, hari uwatwandikiye ati birabaje cyane kumva kuba barubahutse gukerera Butoyi Set Gabriel batabanje gukora amatohoza kuko ntibazi ibyo bakoze mu gihe baba babikoze batabanje kumutohoza ko. Ariko rero hari ikintu gikomeye ababanyi bose ba Set Gabriel bagumye bagaruka ko bariko baramutubwira, babona ko cyashobora kumuteza ikibazo. Ababanyi biwe bose twashoboye kuvugana bavuga bati yari afise mukuru we, mukuru we wazwi ko ubavukana bazi ko ari umunyapolitike cyane, yahoze agwana muri Paripe agakiza mu nyuma ama uwo mugambwe umaze guhagarika intambara arahava yinjira muri MSD. Aha muri MSD yarahagize umwete batubwiye ko ibavukana yoba yaranarongoye ugwaruka rw'umugambwe MSD mu ntara ya Cibitoke. Mu nyuma kuva habaye ibyago byo kuva mu 2015 uyu muvukanyi wa Butoyi Set Gabriel yoba yaciye ahunga igihugu, niyo makuru twaronse. Reka mbere twanaronse ko mu nyuma igipolisi cyagumye cikeka ugo rugo urugo kukaba Butoyi Set Gabriel ngo baje kuhasaka inshuro zitari zike bibaza ko buhasanga ibigwanisho, ariko igihe cyose babasaka nta kintu na kimwe bigeze bahasanga. Bireshe bakaca bibaza aho mu kibano bati ibyo ari byo byose, bo bakikeka ko Butoyi Set Gabriel yoba yahowe uwo bavukana. Twebwe twaragerageje kubandanya gutohoza turondera neza na neza icoba carashitse. Namaze kubabwira ko mutama Yesaya ndayahundwa, nawe nyene twabwiwe ko atamugambwe n'umwe yarimwo atabikorwa bya politike bari bamuziko. Ivyo yarazwi ko byari vyuko yazarajabuka mu gihugu ca Congo kubera urudandaza rwiwe rw'amagendo canke rutanemewe yoba yarakorerayo. Ivyo rero nkuko namaze kubivuga vyamutuma amenya inzira zitazwi, inzira umuntu ashobora gucamwo mu mutekano akajya mu gihugu cya Congo. Ivyo kandi vyanamutumye bamukeka ko yoba yarafasha guhunga abarundi baba bipfuza guhungira mu gihugu cya Congo. Ahandi naho bakamutinya ko yoba yari guhava anafasha abo bana bo mu gihugu cya Congo bashaka kwinjira mu Burundi bakeneye inzira baza gucamwo. Ibi rero nibyo kubijyanye n'umwidondoro w'aba bantu babiri twashoboye kuronka. Ariko rero tujye mu gikenyezina gikenyamukuru kijyanye nifatwa be nibugwa irengero ryabo. Namaze kubabwira ko bose uko ari babiri babuzwe irengero ku mugoroba wo kuwa 18 nzero muri uyu mwaka w'2020. Tukirene none byagenze gute ibijyanye nifatwa ryabo. Imbere yuko tuja hanyene hajanye n'umunsi bafatirwa ko dusubira inyuma gato mu nkundire, tuje mu byabaye imisi mike imbere yuko bano bantu bace bafatwa. Ibyo navyo byabaye bikaboneka ko wari umutego wari kurategurwa kumbure n'iperereza ry'u Burundi kugira ngo bafate bano bantu. Icyo ndiko ndavuga cyo umutego cyagenze gute. Imisi mike imbere yuko bano babiri bafatwa, twumvise ko hari umuntu yiyise ko yoba ari umusirikare. Ntituzi neza ko ari umusirikare cyangwa atari umusirikare, mugabo we yavuze ko ari umusirikare yitwa Evariste Niyongabo. Mbere we yanavuga ko yoba yanahoze mu gisirikare cya kera. Ipete yavuga ryoba ni ipete ry'abasirikare bato, ryoba ari ipete rya caporal. Akaba kandi umusirikare yanavuga ko yakorera mu ishyamba rya Rukoko, ni ukuvuga ko nawe yari hafi y'urubibe rwa Congo. Uyu musirikare arondera umuntu yoba yahungiye imahama mu gihugu cy'u Rwanda aramurondera baravugana amubwira ko afise ubwoba ko ashobora kwicwa akaba yavuga ko yitunza ko mufasha kuronka inzira yo camwo kugira ngo ashobore guhunga kuko yari hafi y'igihugu cya Kongo yavuga ko yipfuza kujabukira mu gihugu cya Kongo ibyo uko cyuko turakora amatohoza ico kintu cyaranadutangaje kumva ko umusirikare asanzwe amazi gihe akorera mu rukoko nyene uba ari hafi ya Kongo nawe nyene ari mubazi izo nzira zijabuka zija muri Kongo ariko akaba yarakeneye ushobora kumufasha kujabuka akamenya inzira yo camwo mu guhunga byose birashoboka birashoboka ko umusirikare ashobora kuhakorera ntamenye inzira nziza yo gucamwo mu guhunga nkuko turazi gacye bikurikira ahubwo biboneka ko yari umusirikare ariko arondera abahata mu mutego nimba nuko umusirikare birivyo iki tukivuga gutya kuko ntituriga dushobora kuronka icemezo cerekana ko no muntu byukuri yari umusirikare amaze rero kurondera wa mugenzi wiwe ari mu ikambi y'impunzi imahama mu gihugu cy'u Rwanda niho hacaba ibyo kurondera wa mutama w'i Buganda asanzwe ataraje mu gihugu cya Kongo inshuro zitari zike no kuba mutama Yesaya ndayahundwa ikibazo cyaherije hikaba nuko Yesaya ndayahundwa ata telefone yarafise kugira ngo bashobore gushikira Yesaya ndayahundwa bategerejwe kubanza kurondera umubanyi bocako ashobora kumuha telefone bakayivuganirako uyu mubanyi nawe yabaye wa musore wa munyeshure twagiteje kubabwira yitwa Butoyi Seth Gabriel atacho yino na gutanga telefone ku mubanyi n'ibintu bisanzwe maze bakayivuganirako kugira ngo agire icyafashije mutama Yesaya ndayahundwa nawe ati nukuri jewe sinuriha gutabara umerewe nabi uwumva ko agira yicwe kugira ashobore kujabuka gusa nta kibazo na gitoyi kirimwo icyo shobora nzo kibafasha yanemera ko aheza kanabereka aho abahunze baheze bagashika biyandikishiriza ngaho muri Kongo imbere y'uko mu nyuma bacabaha ikambi y'abaho imunzi baheze bakaja kubamwo ibyo byose yarabyemeye bacyamumvikana isango ryo guhurirako isango ryo kumugoroba wo kuwa 18 mu kwezi kwa mbere muri mwaka wa 2020 nkuko rero amakuru twe twashoboye kuronka twumvise ko igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ariho wa umwe avuga ko ari umusirikare yivuze ko yitwa Evariste Niyongabo yarashitse ku rugo gumutama Izayi ndayahundwa ahageze baranaganira mbere bo babaci basubira no guhamagara umwe ibintu byose byari byaciye ko yari aho yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ntitwashimye gutanga izina ry'uyu yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko ntituzi neza uruhara uyu muntu yagize ntituzi ko by'ukuri kwabaye gufasha gusa nuko uyu nawe nyene yoba yagiye mu gutega umutego warugiye guhitana mutama ndayahundwa n'uyu musore Butoyi Seth Gabriel uwo mugoroba baratelefonye bose baravugana ko bari kumwe kw'igikorwa kigira kice gitangura kijanye n'urugendo bagira bace bafata guheraho hari ikintu twabuze tutasubiye kuronka ntitwamenye ko uyu muntu yavuga ko ari umusirikare yagumye kuri urwo rugo nuko yoba yarahavuye akanya gato kuko igitumi cyo tukivuga nuko hageze gutabariza abantu byaciye ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa n'abantu benshi ariko ntihigeze havugwamwo uwundi muntu agira gatatu yafatiwe aho hantu urumva igihe cya 12 umwe avuga ko ari umusirikare yamaze gushika ku rugo rwa Izayi igihe cya 2 z'umugoroba niho ku rugo nyine rwa Izayi baza babona haje imodoka ya pickup double cabine ibiyo bitabona imodoka isanzwe ikoreshwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke bita Venance Miburo ntitwashoboye kuronka amakuru yemeza ko Venance Miburo yari ari muri iyo modoka ibyo twashoboye kuronka nuko imodoka abashoboye kumenyekamwo bari barimwo hariho umukuru w'igipolisi muri komine ya Buganda uri nawe twumvise ko ari OPC 2 Ile de France Ndikumana basanzwe batazira gica baravuze kandi ko hariho n'uwundi musirikare n'umupolisi wundi umwe akorera ngaho ibuganda bashobora kumenya bazi ku izina rya Senga. Abo ni babiri bashobora kumenyekana, abandi barabatari bake bambaye impuzu z'igipolisi n'abandi bambaye impuzu zisanzwe z'igisivile. Bageze rero kwa Izayinda yahundwa, baca baramufata banamubwira ko aja kubereka wa mubanyi wiwe ariwe Butoyi Seth Gabriel. Byerekana ko abaje gufata Mutamanda yahundwa amakuru yose bari bayafise ajanye n'ingene uyu musirikare uwavuga ko ari musirikare yari yaravuganye n'uyu mutama ko bijanye n'ingene ahava amuhungisha. Ako kanya rero bose amaze kubafata, imodoka yaciye ifata ibarabara rijya ku mugwa mukuru wa Cibitoke. Guhera icyo gihe gushika uyu munsi amezi abaye 10 atawurasubira gukubita ijisho Mutama Izayi Ndayahundwa n'umusore yitwa Butoyi Seth Gabriel. Nta wuzi iyo bajyanywe, nta gasho na kamwe barigira basubira kubonekamwo, kandi ntibarigira bashikanwa imbere y'inzego z'ubutungane, ku buryo abatari bake mu babanyi mu babazi bafise ubwoba kw'abantu bashobora no kuba baragandaguwe. Amwe mu makuru yasohotse mu minsi ya mbere bagifatwa, amakuru yavuga ko bo baciye bajya gupfungirwa ku kibuga cy'umupira mu Cibitoke. Bavuze ko ahantu hoba hariho hari ahantu hari agasho baba barabacishijemo. Hari n'amakuru amwe amwe yanavuze ko n'ukugandagurwa baba baraye bagandagurwa icyo gihe babanigishije umugozi ngo bakabata muri Rusizi. Ariko ayo yose n'amakuru yagumye atangwa gutyo tudashobora kwemeza gushika ubu. Dusaba ko abajejwe iperereza mu ntara ya Cibitoke, abajejwe igipolisi muri komine Buganda uko bagiye bavugwamo, kuboheza bakerekana uyu abantu babiri bafashe iyo bahejeje bakabajyana. Ayandi makuru twagiye turumva nuko mu minsi yakurikiye iryo fatwa hari abantu bo mu mbonera kure bagereye umuryango bawutera ubwoba, bo bavuga ko bazi neza aho abantu babiri bari bapfungiwe, bakaba bavuga ko bashobora kuberekana iyo bari. Ariko iyo mezi 10 nyene araheze, abo bose ibyo bavuze batigiza bishyira mu ngiro ngo berekane bafashwe iyo babajyanye. Mu kurangiza rero kino kiganiro, twagomba tusubire twibutse abafise uruhara, abo tubona ko bategereza kugira icyo bishuye ku bijyanye n'ibyashikiye bano bantu babiri. Uwa mbere ni umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke, Venance Miburo. Tumaze kuvuga mu madosiye menshi cyane bagiye bafatwa bakabugwa irengero, mu gihe bivuga ko imodoka yafashe bano bantu babiri ari imodoka asanzwe akoresha. Ntivyokumvikana ko iyi modoka yoba yagiye gufata abantu ikaronka igikorwa ijya gukora n'abayigiramwo ata umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke atabizi, naho tutashoboye kumenya ko wenyine yari mu modoka. Uwundi avugwamo cyane ni wa PC de Ile-de-France Ndikumana bataziragica. Uyu nawe twabwiye ko arongoye igipolisi muri komine Buganda, bikavugwa ko yibonewe n'ababanyi igihe muri uwo mugwa wa polisi bari baje gufata Mutama Izayi Ndayahundwa na wa musore Butoyi Seth Gabriel. Uwa gatatu avugwa cyane n'uyu mukaporal Evariste Niyongabo. Evariste Niyongabo yavuze ko ariko yitwa atacemezo na kimwe dufise ko by'ukuri uko nyine ariko yitwa, mugabe ibyo yivugiye we yavuze ko yitwa Caporal Evariste Niyongabo yoba yakorera n'ishamba rya Rukoko. Tugasaba ushobora kuba muzi, ushobora kumenya uwo muntu, kuyoheza akadufasha kugira ngo dushikeho tumenya neza uyu muntu wa yarakoze ibintu bikogwa bijanye no kunyuruza bano bantu babiri. Uwundi yavuzwe n'umupolisi yoba yitwa Senga. Twavuzemo kandi ko ariho n'undi muntu yari yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, yari ari mu ikambi y'imahama, yitwa ko yariko akorana aravugana n'abashaka gutabara bano bambe uyu musirikare yavuga ngo agira ahunge igihugu. Nabo tubona amatohoza yotegerezwa gukorera ko cyane igihe rero huboneka ugwego gwigenga gushaka kwikora kamatohoza muri ndondeza turemera ko tuzofasha ibishoboka cyose mu gutanga makuru twashoboye kuronka icyanyuma nagira mpereze ko nari navuze nti bakibafata batwaye abo bantu babiri mu gihe saa 12 hari haje avuga ko ari umusirikare yavuga ko ashaka guhunga bagira bahave bajyana muri iryo joro ntituzi cyaciye gikurikira yaciye aja ikindi gitangaje ni uko kuva abo bantu bafashwe ni telefone yiwe yoba yarazimijwe aza gusubira kwerekana aho kiri muzima haciye amezi atatu bamuronka bumva yikoya neza akazi ataco yinona umuntu akibaza igituma uwo mugoroba nyene atahije ngo atabariza bamwe bari kumujabukana umuntu akibaza impamvu yashimye kuca yinyegeza ayo mezi yose kandi akabandanya akazi atankomanzi bikaboneka ko abaje gufata abahejeje akabugurengero baje afite amakuru neza y'ico bariko barabahora cyari gukogwa uwo mugoroba umurero cyayibaza igituma uyu nawe yari guhungishwa atamenyekanye ko ari we bakamuzira ariko we ntamenyekane ko ari we bari guhungisha nta wuzi bino bintu ivyo ari byo ico gituma dusaba ko habaho amatohoza akomeye abyerekeye ningaha rero kiganiro cyo kuri uyu mugoro batukiye tukirangiriza tukibutsa wowe safise amakuru ajanye n'uwafashwe akabugwa irengero giyiwe kwa twandikira ku nimero ya WhatsApp ya ndondeza n'ubusa ubusa 31 amajana 345 amajana 325 amajana 857 murakoze.